Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri iki gitondo muri kumwe na Fidele Niyongabo.
Ayo mafaranga azakoreshwa mu bikorwa byose bisanzwe byo mu nkambi z'impunzi. Ibikorwa bisanzwe ni ukuvuga ko cyane cyane tuzavana impunzi mu mahema kuko amahema amaze gusaza.
Uyo ni Rubebana Antoine, umunyamabanga ntahegayezwa ajejwe ibibazo by'impunzi n'ibiza mu Rwanda ku mfashanyo yo gufasha impunzi mu Rwanda. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloys, utubwire amakuru dufitiye muri iki gihe.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse nshuti ziragijwe rya Amerika, tuyahere ku Rwanda. Leta z'umwe za Amerika zimenyesha ko zumvise ko igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje ko kiriko kigira amatohoza ku migenderanire yari hagati y'umunyarwanda w'umuimamu yitwa Mugemangango Muhammad hamwe n'imigwi y'iterabwoba mpuzamakungu. Mu itangazo ryashyizwe ahabona na Departement ya Leta ya Amerika ejo ku munsi wa kabiri, Amerika imenyesha ko bumvise ko igipolisi cy'u Rwanda cyafashe cyongera kirafunga bikekwa kuba barakorana na Mugemangango. Ubu bakaba bariko bagigwa ko amatohoza. Mugemangango yarashwe aricwa n'igipolisi itariki 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2016 mu gihe yariko agerageza gutoroka igipolisi. Yagirizwa gukorana n'umugwi w'intagondwa witwa Leta y'iki Islamu. Leta ya Amerika isaba Leta y'u Rwanda gukora amatohoza ku rupfu rwa imamu kandi ikubahiriza uburenganzira bw'abantu bose mu gihe bari mu mabohero. Muri Centrafrika, abasirikare b'igihugu cya Repubulika ya Centrafrika bari mu idini ry'aba Isilamu basaba Leta yabo kuronswa ibigwanisho hamwe n'amasasu bikwiye kugira babashe gukingira agace kabamwo abanyagihugu bo mu idini yabo kari mu gisagara Bangi. Bamenyesha ko ako gace kabangamiwe n'imihari y'abitwaje ibigwanisho. Mu gace kari mu micungararo y'isoko nkuru y'Ibangi kitwa District PK5 niho hasigaye aba Isilamu. Inyuma yaho habaye ubwicanyi bwa moko mu myaka itatu iheze. Umwe muri abo basirikare yabwiye Ijwi rya Amerika mwibanga ko bafise ibigwanisho bidakwiye kandi ko bama batanye mu mitwe n'imigu y'abantu bitwaje ibigwanisho bikomeye bashigikiwe n'abanyepolitike bo mu rwego rwo hejuru mu gihugu cya Centrafrika. Hano muri Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika araza kugendera umusigiti w'aba Isilamu uri mu gisagara cya Baltimore muri Leta ya Maryland. Muri urwo rugendo rwa mbere, Perezida Obama azobagize agendeye mu musigiti wo muri Amerika azobonana n'Abanyamerika bari mu idini ry'Isilamu. Umuvugizi wo mu biro bya Perezida Obama, Josh Ernest, yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko Perezida Obama azoba atwaye ubutumwa bwo kurwanira uburenganzira bw'aba Isilamu bo muri Amerika, uburenganzira bwo gusenga Imana bakurikije imigenzo n'iragi basigiwe n'abakurambere babo. Mu myaka indwi Perezida Obama amaze ku butegetsi, yaragendeye abandi ba Isilamu bo muri Cairo muri Misiri, abo i Jakarta mu gihugu cya Indonesia, n'abo mu gisagara cya Istanbul mu gihugu cya Turukiya. Sekretere wa Leta Zunze za Amerika John Kerry yarabonanye n'abaserukira ibihugu bishika 20 i Roma mu Butaliyano. Sekretere John Kerry yabonanye n'abashikiranganje b'imigenderanire n'amakungu bo mu bihugu byagize urunani kugira bategurire hamwe umukenyuro bokoresha kugira batsinde umugwi w'intagondwa wa Leta ya Kiisilamu biziziye ico gice. Uwo mugwi w'intagondwa ukomeye mu burengero no mu buraruko bwa Iraq hamwe no mu buseruko bwa Syria mu myaka y'ibihumbi 2014 niho yari ikomeye muri ivyo bihe. Muri uyo mubonano wabaye jo ku munsi wa kabiri bavuganye ukuntu bo kongereza ingufu mu gutuza umugwi w'intagondwa witwa leta ya Kiisilamu. Sekretere Kerry yavuze ko ikindi ari kugarukira ku bantu bakeneye imfashanyo atubuzima abantu babayemwo muri Syria ntivyari bwigere biboneka kuva intambara ya kabiri y'isi irangira. Ati uburyo bwihutirwa bwo kunesha umugwi w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu no kubanza kurangiza intambara iri muri Syria. Kumugabane wa Burayi naho kuva mu kwezi kwa gatanu abagwanyi barenga 40 b'intagondwa z'aba Islamu baba jihadiste nibo bashatse bafashwe bariko barinjira mu mugabane wa Burayi nkuko bimenyeshwa n'ishirahamwe rikurikirana iby'iterabwoba mpuzamakungu abo bantu biyita ko ari impunzi z'abanyasiriya. Abarorerezi kubibera muri ako karere bafise ubwoba ko hoba hari abandi benshi boba bari mu myiteguro yo kujya mu Burayi mu gihe bihe by'imbeho byo gabanuka.
Urakoze ya Royce makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya gato. Radio Juju America i Washington DC amakuru yo mu karere. Igisata cyawo nikijejwe kugarukana amahoro muri Congo Monisco giherutse kongereza abasirikare ku mupaka w'icyo gihugu n'u Burundi kubera hibonekeza imigwi y'abagwanyi muri Kivu ya Majefo. Amashirahamwe yigenga muri Kongo yemeza ko iyo migwi iteye ubwoba abanyagihugu. Igisata cya Monisco ariko kivuga ko atamugambi wo kwinjira mu Burundi gifise. Eroje burika neza aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Abo bantu bava mu Burundi bikekwa ko bashobora guhungabanya umutekano ku butaka bwa Republika iharanira Demokarasi ya Kongo bibonekeza hanini mu turere twa Rukangaga, Kagango, Kiribahondesi, Kahororo na Rurambo mu ntara ya Kivu ya Majepfo. Abanyagihugu bahaba co kimwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga bemeza ko bamaze iminsi babona abantu bagizwe ahanini n'abakiri bato baza muri ivyo bice. Diodone Kapanga Rukuse atwari huriro ry'amashirahamwe yigenga muri utwo turere.
Ils disent seulement qu'ils ont été attrapés au Burundi et on les amène ici manu militari. Et quand ils arrivent ici très lassés,
bavuga ko bafatiwe mu Burundi bazanwa amaguru adakora hasi bashika ngaha barushe rwose bashitse mu misozi miremire baca babura iyo baja niyo bava bagatangura kujarajara. Abenshi muri bo nabakiri bato tukibabona twari tuzi ko baje gutera igihugu cacu ntitwibaza ko no Burundi bugaramiwe n'ubu dufite ubwoba ko amahoro yosubira gutosekara.
Que la paix sera encore déstabilisée.
Nigisata chaoni kijeriho kugarukana amahoro n'umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Monisco kivuga ko muri iyi minsi hari imigwi y'abagwanyi yibonekeza muri ico gice ca Kongo. Ude Mohamed El Hassan umukuru w'ibiro vya Monisco ibuvira yemeza ariko kwiba ari bisanzwe kuko muri ako karere aheze imyaka irenga 10 vyama bigenda gutyo. Atanga karoro ku mwaka uheze aho Monisco yakoranya n'ingabo z'u Burundi kugwanya abagwanyi ba FNL. N'ubu rero ngo nico catumye ico gisata congeza abasirikare ku mupaka.
Nous avons eu des informations sur des infiltrations qui se passent sur les frontières du Congo, que ce soit entre le Burundi et le Rwanda.
Twaronsa makuru ko hari abantu bava mu Burundi no mu Rwanda binjira muri Congo. Twaciye dufata ingingo turi kumwe n'abajejwe intwaro n'umutekano kugira ngo twongereze abasoda ku mupaka. Twabigize mu ntumbero yo kubuza abinjira mu nzira za magendo na cyane cyane abitwaje ibigwanisho. Ntidukeneye ko abantu bitwaje ibigwanisho binjira mu makambi y'impunzi z'abasivili b'Abarundi bitekaniye. Amashirahamwe yigenga amenyesha ko bamwe muri abo bantu binjira ku butaka bwa Kongo baba bafise imyambaro ya gisirikare.
Par exemple, il y a quelqu'un qui a été abattu par les FARDC ici quand il voulait couper la route juste en chemin vers Runingu.
Nkakarero hari umuntu yarashwe n'abasirikare ba Kongo igihe we n'abagenzi be bashaka gucibarabara rija hitwa Runingu. Bari bahejeje kurasa umuntu atwari pikipiki Imana irakinga uwanyonga ipikipiki niwe yabwiye abasoda barashe hapfuye mwumwe. Twasanze yari umurundi yari yambaye impuzu za gisirikare kandi twaciye tumuhamba ho nyene ku nzira.
Il était en tenue militaire, car on l'a enterré en tenue militaire.
Muri Monisco bavuga ko naha abasirikare babo bongerejwe ku mupaka bidasigura ko abanyagihugu boryamo umukondora zosi kuko umupaka uri hagati y'Uburundi na Kongo urenga ibirometero 500 kandi abasirikare ba ONU badashobora kuhakwirira icyarimwe. Hari amakuru yamaze iminsi avugwa ko abo basirikare bashaka kwinjira mu Burundi. Monisco yivuga kuri iki kingira imbibe zose kandi atamugambi wo kwinjira mu Burundi ifise.
Si on protège la frontière, c'est dans les deux sens. Que ce soit les gens qui traversent vers le Burundi ou du Burundi, parce que toute personne qui a un arme.
Iyo dukingiye umupaka, tuba dukingiye Burundi na Congo, kuko tubuza abagizi ba nabi kwinjira ku mpande zose. Twebwe manda dukorera ko ntitwemerera kuguma muri Congo gusa. Nivyahinduka abantu bose bazobimenyeshwa. Dukorera ku mategeko y'akanama ka ONU k'amahoro n'umutekano. Dukorana n'ibihugu bifite ubwigenge. Ntawe tuja abatwara igihugu batatwemereye.
Des états souverains et chaque fois qu'on intervient c'est avec l'autorisation des autorités locales.
Mu kiringo cy'amezi biraheze abantu barenga 30 ni bamaze gufatirwa muri Kivu y'Amajepfo bagirizwa ko bahora mu makambi y'imyemenyerezo ya gisirikare. Igisata cya Monisco gisaba kongomani kutajaniranya ngo binube abarundi bose babitiranya n'abagizi ba nabi kuko hari benshi baba muri Kongo bujuje ibyangombwa mbere banahatungiye imiryango. Eroje uri kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hashize riri kumwe n'ubushikiranganje bw'impunzi n'ibiza mu Rwanda MIDIMA bwaronkejwe imiliyoni 14 n'igice z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha impunzi ziri muri icyo gihugu. Muri rusange u Rwanda rufise impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bagera ku 147,000 baba mu makambi no mu bisagara. Ayo mafaranga aje yiyongera ku miliyoni 34 900,000 z'amadolari y'Abanyamerika u Rwanda rwari rwaronse mu mwaka uheze w'ibihumbi 2015. Inkuru yakurikiranywe na Tabita Mukamusoni.
Amashirahamwe 11 asanzwe afashe impunzi niyo yatanze iyo mfashanyo kuri HCR no ku bushikiranganji bw'impunzi n'ibiza. Umunyamabanga na yegayezwa mu bushikiranganji bw'impunzi n'ibiza mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko ayo mahera agiye gufasha na cyane cyane mu bijyanye no kuvura impunzi no kwigisha abana b'impunzi. Ruvebana Antoine.
Ayo mafaranga azakoreshwa mu bikorwa byose bisanzwe byo mu nkambi z'impunzi. Ibikorwa bisanzwe ni ukuvuga ko cyane cyane tuzavana impunzi mu mahema kuko amahema amaze gusa zubakirwa amazu yo kubamo. Impunzi kandi zikenera kuvurwa kuko ngo zimaze kuba nyinshi mu nkambi dufite tugiye kugera ku 50 249,200. Tuzakoresha amafaranga mu kuvuza izo mpunzi. Nanone ikindi gikomeye ni mu burezi. Tumaze kuvuza amashuri 116 y'abana b'impunzi, ariko muri ayo mashuri hagomba kuboneka abarimu, hagomba kuboneka ibikoresho by'ishuri, hagomba kuboneka ibindi byose bikorwa bijyanye n'uburezi.
Ku kibazo cy'impunzi ziba mu miji zivuga ko atamfashanyo zironga, umunyamabanga na yegayezwa muri MIDIMA yamenyesheje ko impunzi ziba mu muji ziba zifise ukeneye gufashwa acajanwa mu ikambi y'impunzi.
Ubu rero ababa mu mujyi harabaje bazi ko intambara itazatinda, akajya mu mujyi hashira iminsi akabona ubushobozi azanye burarangiye akaza ati nimumfashe. Icyo tumufasha ni kimwe, tumushakira imodoka we n'umuryango we ikabageza mu nkambi.
Nayo urongoye ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi HCR mu gihugu cy'u Rwanda Dr. Azam Sabel yavuze ko ikibazo cy'impunzi ziba mu bisagara kigoye kuko ubuzima bwo mu mujyi buragoye. Ati bafashwa bike kuko bataba bari mu makambi y'impunzi n'ibijyanye no kwigisha abana kuvugwa n'ibindi. Ariko impunzi ziba mu miji mu gihugu cy'u Rwanda havugwa abana bari munsi y'imyaka 12 gusa n'abageze mu zabukuru barenze imyaka 60. Biruko mu gihe abari hagati y'imyaka 13 na 60 aribo benshi kuko mu buhungiro agwiriyemo gwaruka n'abantu bafise imyaka iri hagati na hagati. Urongoye HCR mu Rwanda kuri ico kibazo yishuye ko bigoye kugira abo bantu bavugwe bose kuko ibitigiri by'impunzi biguma vyiyongera. Ati nyishu kwa rugusubiza impunzi mu bihugu baje bavamwo. Ariko Dr. Azam avuga ko atawota asubiza impunzi mu Burundi kandi biboneka ko ibibazo bitariko biratorega umuti mu maguru masha. Azam yemeza ko no muri Congo ari uko nyene atahorungika impunzi muri ico gihugu kuko na mahoro ahari. Imiliyoni 15 n'ibice 4 nizo zahawe ubushikiranganje bw'impunzi n'ibiza mu Rwanda hamwe n'ishirahamwe HCR. Impunzi zitegekanywa gufasha kugera kuri wa kabiri Ruhuma ni 147,000 zigizwe n'abarundi n'abanyekongo. Abarundi bagera ku 23,000 ku banyekongo 74,000 bose hamwe baba mu makambi no mu miji mu ikambi ya Mahama ibamwo abarundi ubu ibitigiri bya baba 50,000 ubushikiranganje bw'impunzi n'ibiza mu Rwanda bwamenyesheje ko ku 50,000 habura ko amajana 8 ku munsi hakigwa impunzi z'abarundi ziri hagati ya 50 n'ijana I Kigali Tabita Mukambosoni ijwi rya Amerika
Mu Rwanda mu ijoro ryashiriye jo ku munsi wa kabiri abantu bataramenyekana biraye mu banyagihugu bo muri sektore ya Ndera barabatemagura kugeza ubu abagera ku 9 nibo bakomeretse bavurirwa mu kigo nderabuzima ca Rubungo muri sektore ya Ndera havugwa ko hamaze gufatwa abantu 15 bikekwa muri cyo gitero ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Asumta Kaboyi
Umva induru ana none babaje batemagura abaturage nyine tujye gutabara duhurira mu nzira ko baratwatatse bavuga ngo twego bajura nyine baradutemaguye bakona bakamurikira rimwe ugahuma
ese ngewe navuye mu kazi ndi umumotari nanjye nyisoka aba bantu bisa amatoroshi numva abantu bisa umuhoro hano banguta n'amafera bito hano mu rubavu ubwo nahise nikubita hasi gusa nanjye nashidutse ndi hasi amaraso arimo aratungereza nka robine
aba ni bamwe mu baturage baraye bakomerekejwe n'agatsiko k'abagizi ba nabi babagabyeho igitero abaturage bagera ku 9 nibo bagejejwe kwa muganga Mukamana Josiane umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Rubungo niwe wakiriye izo nkomere
twatangiye kwakira abantu nko mu saa 6 z'ijoro kwakiriye abantu 9 bari bakomeretse mu buryo butandukanye babiri tuohereza ku bitaro bya Kibagabaga abandi bari bari mu bitaro twagumye tubakurikirana hano ku kigo nderabuzima abandi bagiye bakomerekanya impande ibice by'umubiri bitandukanye mo abari bafite ibisebe abandi banakubiswe ibyo byose abo twabashije kuba twagira uko bufasha turacyabafite bari mu bitaro
abaturage baganiye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ubwo babatewe n'ibyo babonye abandi bumvise uko uhuruye arahita atema kandi bafite kinubi na fera bito aragukubita umuhoro yarangize gukubita umuhoro bakagukubita kintu bamaboko yose bakayajanjagura ni bakagutambikana za fera bito hano intege zigacika ukarambararaho yakinguye atabara bo hanze noneho ambanze imbere ubwo ngubwa babaguyeho bamutambikira fera bituye cyahano hari umwana wanjye hari na musaza wanjye hari na murumuna wanjye n'undi mugabo w'umupangayi wabaga mu rugo ubwo nukubanga ni kinubi fera bitu n'umuhoro
mu gitondo cyo kuri wa kabiri inzego zishinzwe umutekano polisi ndetse n'iza gisirikare bazindutse bakoresha inama zinyuranye bahumuriza abaturage Izo nzego uko ari ebyiri ntizihuriza kunyita abagabye igitero bakwiye kwitwa. Polisi iravuga ko ari agatsiko k'amabandi RPC Elias Mwesige ni umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Kigali.
Ni ugutinya abaringana ni ibisambo bisanzwe mwabizingira mukabifata mukaduhamagara tukabizirika nta kintawe cyakwiba. Ngiyeho ngiye kujya nkorera hano nzakurikirana ibisambo bya hano mpaka.
Ukuringa mu mujyi wa Kigali General de Brigade Denis Rutaha wavuga ko arabagizi banabi bakwiye kurwanwa.
Twe mu gisirikare aho dushinzwe kurwanya ibisambo. Ariko iyo muboneka bazaje, mumenye ko ikibazo cyafashe indi ntera. Ntabwo ari imitungo bashaka gusa, barashaka n'amaraso y'Abanyarwanda. Mwe kubijenjeka rero ngo mu byite ibisambo ngo birangirire aho ngaho. Ariko makuru meza nuko turimo kugenda tugera ku ahantu hashimishije ku buryo n'abatari buboneke bari buboneke. Ikibazo twakihagurukiye. Abantu turarwana nabo kandi turafata abantu n'abantu babi cyane abantu batema abantu bavusha amaraso ntabwo ari abantu dukwiye kwihorera tukumva ko twabana nabo
kugeza ubu abahohotewe bose baracyari kwa muganga usibye umwe wamaze koroherwa gasubira mu rugo iwe yaba ari abatemwe ariko batangiye koroherwa ndetse n'abaturage babonye mu bagizi ba nabi baravuga ko bose bari bitwaje imihoro inyundo ferabeto ndetse n'ibibuye binini bagendaga batera ku nzugi ngo zifunguke barahuriza ku matoroshi ngo afite urumuri rwinshi rwahumaga baje kubarwanya polisi yatangaje ko hamaze gufatwa abagera kuri 15 bakekwaho ibyo bikorwa ariko ntabwo beretswe inama z'abaturage kuko nk'uko abaturage babishakaga ari benshi mu murenge wa Ndera hahise hatangizwa igikorwa cyo kureba n'abandi baturage badafite ibyangombwa polisi ikemeza ko yabonye abagera kuri 40 batabifite ubwo babwari bwinshi mu baturage ariko yaba ingabo ndetse n'abapolisi bijeje abaturage ko bazava mu murenge wa Ndera bamaze gufata abo bagizi ba nabi bose Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku bakinnyi bakina mu bihugu byabo muri Afrika rya Shan riraza kubandanya no munsi kwa gatatu mu Rwanda muri kimwe cya kane. Ni inkuru dushikizwa na Jean-Claude Munyandinda.
Kuri wa gatatu ndetse no kuri wa kane haratangira imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa rya Shan irimo kubera mu Rwanda. Ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kwisobanura n'ikipe ya Guinea kuri Stade Amahoro i Remera kuri wa gatatu guhera saa kumi. Nyuma yo gusezerera Amavubi y'u Rwanda kwa gatandatu cy'umweru gishize muri kimwe cya kane kirangiza, umutoza Florent Ibenge n'abasore be bafite akazi katoroshye ko guhangamura ikipe La Syrie Nationale itaratsindwa umukino n'umwe kuvisha niyatangira, ahubwo ikaba yarigaragaje ihigika amakipe y'ibikonyozi nka Nigeria na Zambia. Undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza uzahuza ikipe ya Cote d'Ivoire n'iya Mali kwa kane guhera saa kumi z'igicamunsi kuri Stade Jean Nyamirambo. Inzovu za Cote d'Ivoire zasezereye ku buryo bworoshye intare zidahangarwa za Cameroon muri kimwe cya kane kirangiza, zigomba kwitondera ikipe ya Mali yakuyemo Tunisia ku buryo butunguranye. Mbese muri aya makipe ane asigayemo niyo ihabwa amahirwe menshi. Uyu ni umwe mu barimo gukurikiranira hafi Ishan kuva yatangira.
Ikipe naho amahirwe ni Ivory Coast. Ivory Coast nubwo u Rwanda rwarayitsinze yatangiye kugira rhythm ya Chan. Urumva ko ubu ngubu basetoyinze in bamaze gufatisha.
Ikigaragara ni uko aya makipe yose asigaye muri rushanwa aturuka mu matsinda yose uko ari ane, bivuze ko buri tsinda kugezana n'ubu rigihagarariwe. Cote d'Ivoire yazamukiye mu itsinda rya mbere, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ituruka mu itsinda rya kabiri, Guinea ibona itike mu itsinda rya gatatu, hanyuma ikipe ya Mali ibona uburenganzira bwo gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza izamukiye mu itsinda rya kane. Ikindi gitangaje ni uko aya makipe ane agiye guhatana muri kimwe cya kabiri kirangiza yose yarangije ku mwanya wa kabiri nyuma y'amajonjora mu matsinda. Amakipe yarangije ayoboye amatsinda ntabwo yagize umugisha wo gusimbuka urukiramende rwa kimwe cya kane kirangiza. Ayo makipe yasezerewe kuri iyo ntera kandi yaraje ku isonga mu matsinda ni u Rwanda, Kameruni, Tunisia na Zambia. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwategurire kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ubushize twaganiriye ku myiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora ubu ngubu yatangijwe n'amajonjora yo mu mashyaka yatangiye ejo bundi kuwa mbere muri leta yitwa Iowa. Uyu munsi rero nagira ngo mbasabe mureke muri iki kiganiro turebere hamwe muri make uko aya majonjora akorwa. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Munyemerere tubanze twibaze ngo amatora y'amajonjora ni iki? Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu baba bashaka kuyobora igihugu batangira ari benshi rwose. Nko mu ishyaka ry'abarepublikani ubu ni 11, naho mu ishyaka ry'abademokrate basigaye ari babiri. Kandida rero ntashyirwaho n'abayobozi b'ishyaka cyangwa se ikoraniro runaka ry'ishyaka, tuvuge nka kongere y'ishyaka mu rwego runaka. Ahubwo atorwa na rubanda muri buri leta uko ari 50 zigize igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Utsinze aya majonjora yose yo muri izo leta zose niwe uba kandida rukumbi agahagararira ishyaka mu matora ya perezida wa Repubulika. Mu kujonjora abakandida, Abanyamerika bakoresha uburyo bubiri, icyo bita caucus n'icyo bita primaire cyangwa se amatora y'ibanze. Caucus bijya nko gusobanura ngo ikoraniro ry'abaturanyi. Muri caucus, mu biro by'itora runaka, abantu bishyira hamwe bagakora umurongo inyuma y'izina rya kandida bihitiyemo, noneho ababishinzwe bakababara bati kandida uyu n'uyu abonye amajwi aya n'aya. Uburyo bwa caucus bukoreshwa muri leta 12 kuri 50 zigize igihugu. Naho mu matora y'ibanze cyangwa se primaire, abantu bajya mu bwiherero bagatora mu ibanga, amajwi akaza kubarurwa no gutangazwa nyuma. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi nk'uko twabitangiye mu cyumweru gishize, kandi tuzakomeza muri uyu mwaka tuzajya tubagezaho iby'amatora. Bimaze kuba umuco ko leta ya Iowa ariyo ibimburira izindi zose mu matora y'amajonjora. Buri gihe ikurikirwa na leta ya New Hampshire. Nyamara izi leta zombi ni ntoya pe zifite abaturage bake kuki rero arizo ziza mbere icya mbere ni kuba kandida ubwabo amajonjora ya mbere akenshi ni ikimenyetso cy'abashobora gukomeza urugendo urugero rwa hafi amatora yabaye ejo bundi kuwa mbere muri leta ya Iowa yatumye abakandida babiri bahita basezera umwe n'uwo mu ishyaka ry'abarepubulika yitwa Mike Huckabee undi ni Martin O'Malley wo mu ishyaka ry'abademokarate babonye amajwi make cyane bituma bafata umwanzuro ko ntaho bava ntaho bajya bahita bakuramo akarenge kabo icya kabiri ni mu nyungu z'izo leta ubwazo Iowa na New Hampshire izi leta zaharaniye cyane kuba iza mbere buri gihe kugera aho zibishyize mu mategeko yazo bwite amatora y'amajonjora akurura abantu benshi n'itangazamakuru cyane bikomeye bityo zikaboneraho kwimenyekanisha nyamara ariko mu mateka amatora y'amajonjora yishyiriweho n'amashyaka yonyine nta leta ibyinjiyemo kugera mu mwaka w'1820 abagize inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika bakomoka mu ishyaka iri n'iri nibo batoraga kandida uzahagararira ishyaka ryabo mu matora byaje kugaragara ko ubwo buryo butabereye demokarasi amashyaka rero yarabihinduye noneho ashyiraho uburyo bw'amakoraniro yo mu rwego rw'igihugu nk'icyo twakwita kongere y'ishyaka mu rwego rw'igihugu akaba ariyo atora kandida intumwa zajyaga muri ayo makoraniro zatorwaga mu makoraniro kongere y'ishyaka yo muri buri leta nayo yatorwaga n'amakoraniro yo mu ntara mbese uhereye ku nzego z'ibanze z'ishyaka nabyo ariko byaje kugaragara ko habamo amatiku ruswa n'ubutiriganya by'umwihariko na rubanda kandi ikintu cyo gikomeye bari baratangiye kwerekana ko ari uburyo butabaha urubuga n'uruhare bihagije muri demokarasi mu mashyaka yabo nuko ibintu byahindutse noneho amatora y'ijonjora yikorewe n'abaturage ubwabo yavutse mu magambo make amatora y'amajonjora yahaye imbaraga cyane rubanda muri demokarasi yabo kurusha abayobozi b'amashyaka yabo erega n'ubundi demokarasi ni ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bukorera abaturage inshuti zacu ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije ubutaha tuzagerageza gusobanukirwa mu by'ukuri abatorwa mu majonjora abaribo ndabashimiye cyane mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
Inshuti mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloys Bigirimana atwibutse ibice bikuru bya bigize amakuru yadushikirije Aloys
Makuru twabashikirije leta ya Amerika isaba leta y'u Rwanda gukora amatohoza ku rupfu rwa imamu mu Gemangango kandi kubahirizwa n'uburenganzira bw'abantu bose mu gihe bafunzwe mu Gemangango yarashwe aricwa n'igipolisi itariki 24 z'ukwezi kwa mbere mu gihe yari kwagerageza gutoroka igipolisi cy'u Rwanda yagirizwa gukorana n'umugwi w'intagondwa wa Etat Islamique witwa leta ya Kiisilamu muri Centrafrica naho abasirikare b'igihugu cya Repubulika ya Centrafrica bari mu idini y'abayisilamu basaba leta yabo kubaronsa ibigwanisho sho hamwe n'amasasu bikwiye kugira babashe gukingira agace kabamwo abanyagihugu bo mu idini yabo ibangi ku mugwa mukuru wa Centrafrica bamesha kwa ko gace kabangamiwe n'imihari yabitwaje ibigwanisho muri Amerika naho President Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika araza kugendera umusigiti w'abayisilamu uri mu gisagara cha Baltimore muri leta ya Maryland arabonana n'abanyamerika bari mu idini y'Islamu ugo rugendo nubwo kubanira uburenganzira bw'abayisilamu bo muri Amerika bwo gusenga Imana bakurikije imigenzo yabo
Njuti mwese mukunda radio y'ijwi rya Amerika ibiganiro byo kuri isa twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mukanye ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.